Daniele Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshinga amateka ya Burundi yashimye kubwira izo vyagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uje mu mabanga y'umuhuza w'abarundi hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'abarundi mushasha yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwereka abashinga amateka icegeranyo ca nyuma Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashinga amateka babwira kutamubaza cyabiteye
nimuzohavemo bimbatse Najyewe ndababwira ikintu kimwe ko mwavuye mu kibazo. Imuze mu kimbazo. Murabona itariki tugezemo. Mwongo Usman yarahasanzwe. Nkuko biba bisanzwe bikorwa, murabona ko ataje gupresenta raporo yiwe. Kandi ibihe byarahise. Nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo. Ubundi ateza kuza hano agadupresenta raporo. Ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko abishyuwa kuzomugora kudaza kuduha raporo ariko imbere yo kw'icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kuba presenta raporo ko kw'icumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko
umukuru w'inama nshinga amateka afata inyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro
sinzi byamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoruti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe twadukiye kwa du presenta yaje rimwe upresenta raporo rimwe c'était un rapport d'étape à moment donné none ubu nayo kimunaniye niki ngibyo rero nimuze mumbaza ati none ko tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma eka
abamenyesha makuru Daniel Gerard Ndabirabe avuga Edouard Nduwimana yabakoranije kuwa 15 ku kwezi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 iheze
ubwo umuhuza witumuye n'abenegihugu bo mu gihugu cyose mirongo itandatu n'icyenda n'amajana icyenda na mirongo itatu ari mu madosiye igihumbi n'amajana umunani na mirongo itatu n'umunani muri ayo madosiye amadosiye igihumbi n'amajana mirongo inani n'atandatu twasanze ashobora kwakirwa amadosiye magana atanu mirongo icyenda n'abiri ntiyakiriwe kubera ingoro twabanza gusigurira abenegihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye magana abiri na mirongo inani n'ane niyo ariko arigwa
bamwe mu bitiwe urwego rw'umuhuza bararugaya aba nabo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero
twebwe twabuze abacu ku 65 ntacyo turabona umuhuza yatumariye kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ugiye icyo uvuze cyose ngo nibwo ni bwa bwoko urumva nta n'ijambo dufite twebwe nk'ubu ugende ko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira kuko ibyanje byose ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiyeko rero apare y'abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo mu nzego za leta sava mugabo mu bene gihugu ntawe ndabona avuga ati kigenda gihabwe n'umuhuza
jewe umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushyiraho twumva kumenga arafise icyo azofasha mu gihugu nk'amatata ariko araba nk'izi nzego za nk'aye abantu barenganya ku matongo leta ibarenganya cyangwa abanyagutwabo nico narinze ko bamushiriye ariko ntacu mbona kitambuka ntacu mva yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushizeho hari muhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu nimesha hamase n'amatata ari mu ngi wacu mu mazoni mu muravye mu bushoho ibarajyaraguye abantu bararengana utacamira
kuruga rwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshinga amateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo yongera ko kwatanga ingo cyangwa itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icegeranyo cyo guheza manda yabyanditse yishura ibiro by'inama nshinga amateka zari zabishyize kuri urwo rubuga nyene yagereranije ivyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakonga bakaba abanywanyi ba CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi ikindi bahuriyeko ni ukutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho uwa mbere ari umuhutu yahoze ari intwazangabo muri CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri nawe akaba umututsi w'umusivile yize amategeko ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ku kwezi hatowe umuhuza w'abarundi mushasha Aime Laurentine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika.